ఇది నిజ్విద్య అమెరికా. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015 kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo
hariho inkoro zitatu za karashinikov hariho ibikono bijyanwa amasasu bitatu byazo byari byuzuye amasasu hariho amasasu y'izo nkoho angana n'igihumbi n'75.
Uyo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ku byatowe mu gikorwa cy'igipolisi cyo gusaka ibigwanisho muri komine Jabe mu gisagara cya Bujumbura. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Mani mbere yaho reka dutega amatwi amakuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse neza Aloyce.
Baramutse Fidèle, mwaramutse namwe se muri ko muratwumviriza aya makuru tuyahere mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Aho leta y'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo n'abagwanya ubutegetsi bagirizanya ko barenze ku masezerano yo guhagarika ingwano yatehezwa kujya mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye. Ugutana mu mitwe muri Sudani yo mu bumanuko kurabandanya n'aho amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zategerezwa kuba zahagaritse kugwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ejo ku wa mbere, Riek Machar yahoze ari cegera cya perezida wa Sudani yo mu manuko muri iki gihe arongoye abagwanya ubutegetsi, yagiriza inteko za leta kutubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Perezida Kiir yari yasinyaye amasezerano y'amahoro kwa gatatu w'indwi iheze. Ayo masezerano yasaba gukura abagwanyi ku mugwa mukuru wa Juba, gushiraho leta mfata kibanza mu minsi itarenze 90 no guha abagwanya leta ikibanza cicegera c'umukuru w'igihugu. Muri Nigeria, inzego zijejwe umutekano muri ico gihugu zimenyesha ko zimaze gufata abagwanyi 9 b'umuhari wa Boko Haram mu kiringo cindwi zibiri zirangiye. Abo bagwanyi bafatiwe mu bisagara vya Abuja na Lagos, ibisagara bitavugwamwo ibitero by'umuhari w'intagombwa za Boko Haram. Mu ndwi irangiye, inzego zijejwe umutekano muri Nigeria zarafashe umusore yikekwa ko agira iperereza ku ruhande rw'umuhari wa Boko Haram ku kibuga cy'indege cya Abuja. Mike Omeri avugira urwego rujejwe umutekano muri Nigeria amenyesha ko ibyo byerekana ko umuhari wa Boko Haram uriko uragerageza kuraba ingene wogaba ibitero mu bindi bisagara bitari mu buraruko bushira ubuseruko aho usanzwe wariganziye. Ku mugabane wa Buraya, Chancelier Angela Merkel w'u Budage ahamagarira bagenzi we mu bihugu vya Buraya gufashanya kwikorera umutwaro w'impunzi zigera ku bihumbi zisugereje uwo mugabane wa Buraya, bamwe barondera ubuzima bwiza abandi basaba ubuhungiro. Ariko ako kamo bagenzi we ba Buraya ntibagomba kukumva. Angela Merkel amenyesha ko mu gihe ivyo bihugu vya Buraya bitokwakira izo mpunzi, ati Uburaya ntibwo waburi uko twifuza ko bumera kuko buzoba buhonyanze amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka ka zina muntu. Igihugu c'u Budagi nico cemeye kwakira impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu vya Buraya, ibiharuro bikaba vyerekana ko gishobora kuzoba kimaze kwakira impunzi zigera ku 180,000 gushika ku mpera z'uyu mwaka. Ariko ibihugu nka Slovakia, Repubulika ya Czechoslovakia na Poland ni bimwe mu bihugu vyanse umugambi ibihugu vya Buraya byari bifise wuko igihugu cyose cyo kwemera kwakira igitigirikana ka c'impunzi. Mu gihugu cya Ukraine, umusirikare wa leta y'igihugu cya Ukraine yishwe arashwe kuri uyu wa mbere uheze ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Abandi bantu batari bake bari mu myiyerekano barakomereka. iyo myerekano yatewe nuko abashinga mateka batoye itegeko yemerera ihindugwa ryasabwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi rigenewe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Mu ijambo yashikirije ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere uheze, Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine amenyesha ko iyo myerekano ari igikorwa cerekana ko bari kubagwanya leta ya Ukraine, kandi ko amashirahamwe yose yatunganije iyo myerekano n'abaserukira imigambwe bose bizoja kugatwe kabo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Ukraine amenyesha ko abantu 122 barimwo abapolisi aribo bakomeretse muri iyo migumuko, bamwe muri bo bakaba barakomeretse bikomeye. Umugambi w'amahoro ushigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi wumvikanywe ko mu ntango z'uyu mwaka usaba abategetsi b'igihugu cya Ukraine guha ubwigenge kurushiriza akarere ko mu buseruko bw'igihugu mu mpera z'uyu mwaka. Muri Turukiya, sentare ya Turukiya yaciriye urubanza abamenyeshamakuru 2 b'Ubwongereza hamwe n'abasobanuzi babo 2.
Urakoze yaro yiswe makuru wejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Tuhere ku nkuru yerekeye Burundi, aho igipolisi cyagorobeje ku ijabe kuri uyu w'Imana urangiye congera kizinduka kiyakikuje kuva mu bucagucagu bw'ejo ku munsi wa mbere gushika isaha 6 zo kumutaga. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yarerekanye ivyatowe mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho barimwo aho ku ijabe. Fidelite ishatse n'ivyadushikiriza.
Kukirindiro cy'igipolisi kiri ku biro bya komine Bwiza ni umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yahereye ikiganiro abamenyeshamakuru, kandi naho hari hegeranijwe byatowe ku ijabe. Nk'uko Pierre Nkurikiye yabivuga, ngo ibyo bigwanisho byatowe muri rumwe mu ngo ziri ku ijabe ku mugoroba wa kuri wa Mungu. Ugo rugo ruri muri quartier ya 3 inumero 9, umuvugizi w'igipolisi yadondagura ibyatowe.
Hariho inkozi 3 za Kalashnikov, hariho ibikono bijamwe amasasu 3 byazo byari byuzuye amasasu. Hariho amasasu yizo nkoho angana n'igihumbi n'75, hariho grenade imwe hamwe n'igikono kijamo amasasu 5 carimwe. Atwovuga nk'ipantaro 3 z'igisirikare zimwe bita tenido komba. Haratowe kandi dupapuro dukoreshwa mu gutoza amafaranga. Atowe kandi n'ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye harimo amapansuma.
Kuri urwo rugo ngo harafashe umuntu yemerera ko ibyo bigwanisho bya gisirikare byari bigamijwe gutwagwa muri kimwe bihugu biba anyi naho umuvugizi w'igipolisi atashimye kuvuga izina ry'ico gihugu.
Ubijanye n'uwo muntu yafatiwe ngaho ku ijabe yaravuze yuko yari kwaregeranya ivyo bikoresho kugira ngo babijane mu gihugu kimwe kibanye.
Aho nyine ku ijabe hari umunyagihugu avuga ko igipolisi camenye imiryango y'inzu yiwe, akabazwa no kugena abapolisi bihaye ububasha bwo kwinjira mu rugo rwiwe bakoresheje ingufu n'iryabanye n'inzu atariho bari, asaba gushumbushwa.
Igihugu c'amategeko ntashobora kubomora inzu y'umuntu tatu bamwagiritse tamana do existio bazanye, naho bari kubaza ababanye bari gushobora ku telefone nkaza nkabugururira nsaba yuko bo ntunganiriza bakankoresheje iyo miryango bakansubiza nayo amafaranga yibwe yari miliyoni 2,620,000. Hariho n'indi yasi y'2,050,000, nibyo mbona byononekaye cyane.
Kubijanye n'uyu munyagihugu asaba gushumbushwa, umuvugizi w'igipolisi avuga ko umuceganyo wamuhaye ico vyakozwe ivyo umunyagihugu atabirimwo.
Ivyo ntamwe ivyo baruko uri kurabivuga, uretse ko ivyo uri kuvuga bivuye iwawe bitavuye umuceganyo w'igipolisi, nibaza ko heza ugacubishikiriza abajeje gukora amatohoza no umunyagihugu muzane abisigure neza amaheza bamufashe nimba yaragiriwe nabi ibintu vyiwe asubizwe mu ngiro hisunzwe amategeko.
Hagataho bamwe abanyagihugu kwijabe twavuganye baribaza igituma kwijabe ariho honye n'abapolisi bijukiye ntibatahura ico biva
kartiye ya jabe sinzi ico bayirondera. Bamabaza imisi yose ikintu cyo kubahera abantu mu makartiye si ibintu bisanzwe, urabona haraho umuntu abagwaye canke aja nko gusoma ku isoko canke afisi.
Kuri ibyo naho nyine umuvugizi w'igipolisi yishuye yongera yerekana imvu zituma jabe yitabwaho cyane.
Nari nakubwiye yuko ibyo bivana n'ico baba barondera aho hantu no kumwena aho hantu baba hameze. Ejo bundi haratuririwe imodoka 2 kandi uraziko Iyo misi higeze kuba hariko haravugirayo amasasu mwijo.
Kuno wambye mu quartier ya Jamii commune Bwiza, Musaga, Cibitoke na Kinama niyo yabereyemwo ikigo cyo gusaka ibigwanisho. Ibujumbura Fidelite ishatse kubwije cy'u America.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho bamwe mu bagize inama nshinga amateka ishami rya Sena bagendeye uturere dutandukanye tu Rwanda baganira n'inzego zo hasi ku buryo abari muri ivyo bibanza vy'ubuyobozi bageze isuku ku banyagihugu mu menyesha makuru wacu Eric bagira ubusa yarakurikiranye ivyo mugwi wagiye ibugesera avuga ko ikibazo c'amazi cabandanije kubera intambamye ako karere kitavugwa ko rumwe n'abagize inzego zo hasi amazi make ngo ntiherakuye kuba impamvu yo kugira umwanda.
Abayobozi b'inzego zibanze n'abandi bagize icyo babwira abasenateri bari babasuye babakangurira kugeza isuku kubo bayobora mu karere ka Bugesera bavuze ko bagereranije n'ibihe byahise isuku igende igaragara ku ikubitiro ngo babanje gushyikira amavunja n'icyo batarugaga n'abataramesaga imyambaro. Bwana Jacques Gashumba ayobora umurenge wa Nyamata ufatwa nk'umujyi wa Bugesera.
Ubu wasanga umuntu afite umwana ukabije ugasanga asoko zane n'ubwo kumusatsi umuntu tukagerageza no gushaka amasabune tukanaba mesera rimwe na rimwe ifatanyije n'inzego zatoza abagore neze n'izindi.
Kuri Bwana Julius Rukundo umuyobozi wa karere ka Bugesera wungirije ushinzwe ubukungu isuku izaboneka kuri rubanda igihe abayobozi ubwabo nta usigaye bazakora icyo yise gusasa inzobe bakavuga ibibazo uko biri batabiciye ku ruhande kandi buri muyobozi akabigira ibye. Ni amagambo yumvikanisha ko hakiri byinshi byo gukora ku isuku ya Bugesera.
Niba uri umuyobozi w'akagari, niba uri umuyobozi w'umudugudu ugahura n'abana bamwe bafite umwanda ushobora kuba wafata igishyimbo ugateraho kikamera barahari bivuga ko banyarwabazi nateri ibyo birahari. Ndemeranya nama dufite icyo twakoze gikomeye turacyafite urugendo rugaragara ko dukwiriye kuba twashyiramo imbaraga kandi imbaraga ntitubikore nk'abantu batumwa nk'ubuyobozi ntitubikore nka misiyo ahubwo tukabikora nk'ibintu byacu tukumva ko ari ibintu turimo mu gihe tutaragera kuri urwo rwego tukaba tukiri ku rwego rwo kumva ntihagire inspection igera aha ngaha ntihagire ibigere bityo biragere ibyo ntabwo tuzaba turimo duke mu kibazo cy'isuku cy'umwana.
Ikibazo cy'amazi akunze kubera iyanga gace k'Iburasirazuba na Bugesera iherereyemo gifatwa nka nyirabayazana mu kugira isuku nke kw'abahatuye. Aha ariko hakiyongeraho n'ikibazo cy'imyumvire ubuyobozi buvuga ko idateye imbere. Twasuye abatuye akagari ka Kanazi mu nkengero z'umujyi wa Bugesera.
Amazi atubereye ikibazo. Ubu tujya tuzayabona imvura yabo tubone no gukoroka mu nzu. Ni ukujya kuvoma mu masaa sita y'ijoro saa cyenda. Kubera ko haba hari intambara n'imihoro ku manywa nta wuvuma.
Iyi pantaro yawe niba wibuka uheruka kuyamesa ryari?
Ntabwo no kuva nayikora ntabwo ndayimesa.
Bakumesera ryari?
Ntabwo bajya bamesera.
Kubera iki batakumesera se?
Sinzi impamvu batajya bamesera.
Muzehe uheruka mu mazi ryari?
Muruka amazi kera mama akinjyara.
Tuvuge nk'iyo usinziriye wumva umeze ute?
Nese igikora karimo ndako numva nyine nta kibazo ari ku mwanda akabari wa wundi nk'abandi gature nyine ku myanda yanjye none wanyize iyo myanda nawe yaba nkoreye neza.
Bwana Rwirwagaje uyobora akarere ka Bugesera yabwiye abo bayoborana n'itsinda rya Senako amazi make atakabaye urwitwazo rwo kugira umwanda.
Ikibazo cy'amazi twese tugisaje kandi kiremereye cyane ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu urimo kudufasha kugira ngo gikemuke. Ariko ntabwo gikwiye kuba urwitwazo iteka aho usanze umuntu atakara agiye guha amazi nkayo, aho usanze umwana agiye guha amavunja nk'amazi nkayo, aho usanze ikigo gifite umwanda ngo nta mazi tubona. Iyo ndirimbo ikwiriye kureka. Amazi make ahari wakora iki ngo isuku irusheho kuba isoko y'ubuzima? Isuku irusheho kuba bimwe mu bitwara bikaho kandi bishoboka aho kugira ngo urwitwazo rube ijambo rimwe nta mazi.
Senateri Laurent Nkusi wari uyoboye itsinda ryasuye Bugesera bungurana ibitekerezo ku guteza imbere isuku yibukije ko isuku ariyo shingiro ya byose.
Ubwo rero ntihatera ubuzima leta itangaza amafaranga ivuza indwara zituruka ku isuku nke yakagombye gukoreshwa kubaka ibindi bikorwa remezo bitugeza ku majyambere. Bigaragara rero yuko mu by'ukuri iki gikorwa Sena yajemo ntimucyumve nk'igikorwa cyo kunegura, ni igikorwa gusa cyo kugira.
Bimwe mu bigomba kwitabwaho n'inzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu birimo urugamba rutoroshye rwo guhindura imyumvire ya rubanda. Nibiramuka bigezweho rubanda ruzazibukira kurana n'amatungo magufi rwimi ku muco wo kugira isuku ku mubiri, kugira ubwiherero butunganye ku miryango n'ahandi hahurira abantu benshi, ndetse no gukomeza kurwanya ikibazo cy'amavunja kikigaragara hamwe na hamwe. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ibugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Shuti
bakunzi bacu. Turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda kandi ikigo gishinzwe kugena ibintu bihingurwa byo kwiza ibisabwa bivuga ko kimaze kugara amahinguriro agera kuri 10 acuruza inzoga ziborera zipfungwa mu macupa ya plastic. Ubuyobozi bw'ico kigo bivuga ko kubika inzoga mu macupa ya plastic bitera ingaruka zirimwo n'indwara nka kanser. Abacuruza inzoga babwiye Ijwi rya Amerika ko iyo ngingo yabatangaje ikaba yabazaniye ubuhombe. Nivyo Asumta Kaboyi atushikiriza.
Kuva kuri itariki ya 31 Kanama yari itariki ntarengwa yahawe abanyenganda bakora cyangwa abacuruza inzoga zisindisha zabikoga mu macupa ya plastike ko barangije gushyira izo nzoga zabo mu macupa y'ibirahuri. Umuyobozi ushinzwe ibahirizwa ry'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Bwana Filipo Nzayire yabwiye Ijwi rya Amerika ingamba zafatiwe abacuruzi batubahiriza ibyasabwe n'ubuziranenge.
Itariki ntarengwa bahawe tazongera gusubirwamo ni itariki y'uyu munsi. Abatabyubahirije bakaba bafungiye services zigendanye no gukora izo nzoga. Nkaba zikura hanze ntabwo nta clearance bazongera kubona. Clearance no kuvuga ngo ni ukurekurwa. Ibicuruzwa byabo bikarekurwa n'inzego z'ubuziranenge, inzego za douane. Abazikorera na none bazikora bakoresheje ibikoresho baturuki bakuye hanze, abo nabo ibyo bikoresho ntabwo bizongera kurekurwa ku mipaka. Inzego z'umutekano nka polisi bazazifata nk'inzoga zitemewe kandi zihanwa nk'uko amategeko biteganya.
Ikigo gishinzwe ubuziranenge kivuga ko inzoga zari ziri mu bubiko zizabanza gushira, ariko kandi ngo nta zindi zongera gusohoka mu macupa ya plastiki. Ku ruhande rw'abanyiri inganda bo bavuga ko iki cyemezo cyabatunguye kandi kikaba cyabazaniye igihombo umva ko kibaremereye. Umwe ufite uruganda rukora izi nzoga ariko utashatse gutangaza amazina ye yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Cyaje gitunguranye mu by'ukuri, rwakomeje gusaba batwongera igihe ariko nacyo ubona yuko kidahagije. Turatakamba ariko bagaragaza yuko ari ibyemezo byafashwe byarangiye, hafatwa icyemezo cyo kudufungira. Ariko rero nawe urabyumva ni ibibazo, business zigiye guhagarara, ziba zirimo amaroni ya bank ibintu nk'ibyo. Ni igihombo. Iyo mashini urumva ntiwakongera kuyicuruza, biba byararangiye. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyoge by'umwihariko nabanje no kugerageza kugira ngo ndebe ko yahindukira igapfundikira glasses biranga.
Nubwo ikigo cy'ubuziranenge cyemera ko hari abacuruzi bazahura n'ibihombo bitewe n'imashini zari zaraguzwe mbere, ariko iki kigo kivuga ko ubuzima bw'abanyarwanda buzi imbere ya byose. Bwana Nzayire Philippe.
Ubuziranenge muri ubundi buba hose, ariko muri iki kibazo turavuga ubuziranenge bw'amacupa. Ari amacupa ya plastic akozwe n'ibintu bita phthalate. Phthalate ni ururimi rwo mu mahanga rudafite igisobanuro mu Kinyarwanda, ariko izo ibyo binyabutabire byitwa phthalate babikoresha ubundi muri za plastic zisanzwe kugira ngo zigire umwihariko wa plastic, ariko ikagira ingaruka mbi kuba itera indwara zimwe zirimo za kansa, ingaruka z'imyubarukiro, ingaruka zo mu mitekerezo mu bwonko. Izo nizo ngaruka mbi ziterwa na bya binyabutabire bita phthalate.
Izi nzoga zizwi cyane ku izina rya suruduwiri ziba mu ducupa duto cyane, ariko zikagira urugero rwa rukoro ruri hejuru kuko nyinshi ziri hagati ya 30 na 40, ku buryo abantu benshi bazinyoye bagaragaza guhinduka cyane, ndetse benshi zikabatera gukora ibyo bataramutse gukora nk'urugomo, kwicana n'ibindi. Polisi y'igihugu ishyiriza inzoga mu rwego rw'ibikurura umutekano muke hagati mu baturage, kuko byakunze kugaragara ko abantu bazisinze barwana bakaba bagera ku rugero rukomeretsanya cyangwa se hari nabicana. Urwego rucunga ubuziranenge bwemeza ko nyuma y'igihe cyatanzwe umucuruzi uzafatanwa inzoga zikiri mu macupa ya plastike azafatwa nk'ucuruza magendo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Naho muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, abagwanyi bitwaje ibigwanisho bararashe ibisasu vya rocket ku modoka y'abasirikare bashinzwe kurinda president, batandatu muri bo barapfa, umwe arakomereka. Iyo gitero cateye ubwoba abanyagihugu bo mu karere ka Karambi barahunga yamara baragarutse inyuma y'uko abasirikare ba leta bahashitse. Inkuru y'imvaho murashikirizwa n'umumenyesha makuru Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal.
Amakuru dukesha abaturage ba Karambi muri groupement ya Rugari mu ntara ya Rucuru, hari samwa za mu gitondo kuri uyu wa mbere ubwo abantu bitwaje intwaro barashe imodoka ya gisirikare yaritwaye abasirikare batandatu bashinzwe kurinda president ba garde républicaine bose bahita bapfa. Abaturage batuye muri ako karere bagize ubwoba bakeka ko ari intambara bahita bahunga, noneho bibatera urujijo kuko nyuma gatoya hahise humvikana urusaku rw'amasasi. Nuko bwana Eric Mashagiro, umuyobozi wa groupe ya Rugari, yabitangarije Radio Kivu 1, imwe mu maradio akorera mu mugi wa Goma, ku murongo wa telefone yavuze ko iyo jeep ya gisirikare yahiye igakongoka, kandi muri uwo mwanya hari umumotari warimo guhita nawe bamurasa amasasu ku kuboko arakomereka cyane. Kugeza ubwo dutangaza inkuru, twagerageje gushakisha abayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, ariko bose birinze kugira icyo batangaza kuri icyo gitero. Abenshi bakeka ko cyaba cyakozwe n'interahamwe, cyane cyane ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Sepado, imwe mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ryasinywe na bwana Omar Kavota, riravuga ko iyo modoka abashinzwe kurinda president wa Congo bayirasheho ibisasu bibiri bya roket, kandi iryo tangazo rikaba rivuga ko muri iyo modoka harimo umuofisi w'abarwanyi ba FDLR wafatiwe ku rugamba. Noneho bikaba bivuga ko FDLR arizo zagabye icyo gitero mu gushakisha uburyo bwo kuburizamo kugezwa igoma k'uwo muofisi wabo nawe wapfuye muri icyo gitero. Karambi ni urusisiro ruri mu ntara ya Rucuru hafi ya Kibumba mu birometre 40 mu majyaruguru y'umugi wa Goma, ayegereye ishyamba ry'ibirunga bya Nyiragongo na Nyamulagira, kandi bikaba bivugwa ko hashobora kuba ari interahamwe zihishe zahunze ibitero bya FRDC mu ntara ya Lubero na Walikale. Ubwo urusaku rw'amasasi rwari rutuje nibwo abaturage batangiye kugaruka, ariko bigaragara ko bafite ubwoba. Igoma, Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubufatanye mu ntambara yo gushakisha Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army, umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera, bugeze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite barenga 10 mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana Joseph Kony n'umutwe wa LRA kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga Amerika ikomeje guha ibihugu bya Afurika kugira ngo bihangane na Kony n'umutwe we. Iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza, zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo, zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba. Tariki ya 10 z'uku kwezi kwa munani, abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga ukware bwana Kony n'umutwe we, banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta. Guhera mu mwaka w'2005, Kony akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye. Hashize imyaka irenga 10 Kony n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya Uganda, Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrique. Ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi, binatuma abarenga 450,000 bava mu byabo. ibihugu bya Uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya LRA ariko ntibabigeraho icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe umuryango w'abibumbye leta zunze ubumwe za Amerika n'indi miryango bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese Iki cyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya Amerika ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba Repubulika ya Centrafrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kutsinda burundu. Leta zunze ubumwe za Amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo. Amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwaduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije Aloyce
Sentare ya Turkiya yaciriye urubanza abamenyesha makuru babiri b'Ubwongereza hamwe n'abasobanurira bagirizwa kuba bakorera umuhari wa leta ya Islamic mu bikorwa vyawo vy'iterabwoba amakuru ava mu bajejwe umutekano muri Turkiya avuga ko abo bamenyesha amakuru bazwi ku mazina ya Jake na Philippe bafata amasanamu bahagaritswe kuwa gatanu uheze ubwa mbere bagirizwa kuba bakorera muri Turkiya ta burenganzira bahawe na leta mu gihe bari ko bafata amasanamu y'intambara hagati y'abasirikare ba leta ya Turkiya nabo mu muhari w'aba Kurde icaha cyo gufasha abagwanyi ba leta ya Islamiste cyashizwe ko mu nyuma ariko abategetsi ba Turkiya ntibatanga ivyemezo muri ico gihe ishirahamwe Amnesty International risaba ko abo bamenyesha makuru borekugwa vuba bwango Leta y'igihugu ca Sudan y'Epfo n'abagwanyi ubutegetsi bagirizanya ko barenze ku masezerano yo guhagarika intambara yategerezwa kuja mu ngiro ku munsi wa gatandatu urangiye gutana mu mitwe muri Sudan y'ubumanuko kurabandanya naha amasezerano yo guhagarika ingwano avuga ko impande zose zitana mu mitwe zategerezwa kuba zahagaritse kugwana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu Muri Nigeria inzego zijejwe umutekano muri ico gihugu zimenyesha ko zimaze gufata abagwanyi 9 w'umuhari wa Boko Haram mu kiringo c'indwi zibiri ziheze abo bagwanyi bafatiwe mu bisagara vya Abuja na Lagos ibisagara bitavugwamwo ibitero vy'umuhari w'intagondwa za Boko Haram Mu Burayi Chancelier Angela Merkel w'Ubudagi ahamagarira bagenzi we bo mu bihugu vya Burayi gufashanya kwikorera umutwaro w'impunzi zigera ku bihumbi zasugereje uwo mugabane wa Buraya bamwe barondera ubuzima bwiza abandi basaba ubuhungiro ariko ako kamo bagenzi we basa n'abatagomba kukumva Angela Merkel amenyesha ko mu gihe ivyo bihugu vya Buraya bito kwakiriza mpunzi Uburaya nibwo baburi uko bifuza ko bumera kuko uzoba buhonyanze amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu
Njuti mwese mukurikirana ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri isa twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi kanya rero ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.